iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe, ni Oriane Itangishaka. Nongeye kuramutsa abagenzi mwese turi kumwe, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha. Kaze mwese.
Ni kubera iki ari bo bitaye muri ibi bintu twagiyemo bakaza gufasha abantu bate bagaze gutegeka? None bumva bashakira neza Burundi niba bavuga bakomeza ibihano ibihano tubirimo tumaze mwimisi nawe twarapfuwe
hapfunzwe abarundi hahunga abarundi abo bazihungu ntitubakure ko isako n'ibitutsi tubanze turaba baduserukira icyo bariko barakora kugira ngo ayo mahera twategeza kuronka tuyaronka.
Uyo yari Evariste Ndayishimiye hamwe na Tarcisse Sibomana bavuga ku nama nshingamateka y'umwe bwa Buraya aherutse gutora ku nteguro y'ingingo igumiza ibihano kuri leta y'u Burundi. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi na Tarcisse Sibomana serukira umugambwe IPRONA. Ni mu nkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya aherutse gutora integuro y'ingingo igumiza ibihano kuri leta y'u Burundi. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi avuga ko iyo ngingo atabwoba iteye u Burundi kuko bwari busanzwe bubayeho mu bihano ata muntu busega. Ariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahanura leta gushira mu ngiro ivyo isabwa n'abanyaburaya kugira abanyagihugu bareke kwishura amabi batakoze. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza Ibujumbura.
Muri iyo ngingo abashinga amateka y'ibihugu bya Buraya bavuga ko batewe impungenge n'uko ibijyanye n'agateka kazi na muntu zifashe mu Burundi, bagasaba ko bagahungabanya bafatirwa ibihano ariko habanje kuba amatohoza yigenga. Inama nshinga amateka y'umwe bwa Buraya isaba abategetsi b'u Burundi kwemera gufashanya n'umugwi wabo ni utohoza ku mabi yabaye kuva mu mwaka 2015, bakanemera irungikwa rya polisi mu gihugu nk'uko ingingo ya 23(3) y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano yabisavye. Mu byabo bashinga amateka bahurije ko harimo ko ibihano byafatiwe leta y'u Burundi byo kunyima imfashanyo byogumizwaho. Twashimye kumenya ingene umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi wa kiringingo maze tubibaza Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wawo.
None ko badutaye twarapfuye abarundi nababwiye turigaya twamenyereye gusega ngo mpa mbere kuko natwe tutavuga dutange be murazi burya ko abanyaburaya tubafashe kumenga nibo babaye kuturusha. Ni kubera iki ari bo bitaye muri ibi bintu twagiyemo bakaza gufasha abantu bate bagaze gutegetswa bakabafasha? None bumva bashakira neza u Burundi niba bavuga bakomezaho ibihano ibihano tubirimo tumaze mwimisi nawe twarapfuwe. Kandi rero icyo ndabikundira abantu barakwanka Imana ikagukunda je ndavye nk'ingene ikirere cyatugendeye neza umwaka Imana yaravuze iti bajya bacira icobo reka nanze ndabacire icanzo nibaduha amahoro bareke guha ibigwanisho abagizi ba nabi mu Burundi twebwe turonke amahoro gusa nta kindi dukeneye kuko dufise amahoro byose turabifise.
Mugaba batavuganwe n'ubutegetsi nka Tarcisse Sibomana ari muri bake bagumye hagati mu gihugu basanga leta itari ikwiye kubandanya yidogera umwe bwa Buraya nubwo ibihano ata Murundi yabyishimira.
Ka Murundi birababaje kubona abahora badufasha bakuramo akarenge mugabo igihugu kanaka gisinye amasezerano ahurikiyemo ibindi bihugu ahurikiyemo amashirahamwe mpuzamakungu hariho ibyo gisabwa kubahiriza kugira ngo giheze kirondere za nyungu. Aho rero ni ikibazo gihagaze, mwarumvikanye ko imfashanya wizoboneka wubahirije agateka kazi na muntu mu gihugu cyawe demokrasi mu gihugu n'ibindi byinshi bisabwa ugaheza ukabirengako. None ubu twobata kwibirake ngo ikosa nibo canke niturabe abategetsi b'u Burundi ko ari bo batuma igihugu cacu gihari kuvoma abo bazungu ntitubakure ko isako n'ibitutsi tubanze turaba baduserukira icyo bariko barakora kugira ngo ayo mahera twategeza kuronka tuyaronka.
Imbere yuko ayo mahera aboneka Ndayishimiye asanga Barundi badakwiye guterwa umutima uhagaze n'ibihano by'ibihugu bya Buraya.
Je mwana ndabwira nti nk'umunsi nawe mworo nk'ubatungira bajya abantu bagira iterabwoba muri Siriya biwanyu uwo batunga ntimwoneze mugamwe bwe muratunga mugatanga amahera ku bantu baze kwica abanyagihugu b'Abarundi mugabo je ndazi neza yuko nta mvura idahita ngirande mesha barundi kandi turemye ntacho tuzoba imana turi kumwe kuko kujya bari natwe bijya tuzobiba hari naho mbere twobasiga hari abaheje kuba kibitaro baheje kuba kamabarabara baheje kuba kamashuri nimuze twibakirira twibitaro hanyuma cyangwa guhingura n'ibintu byacu uburundi buratunze bariko badusamaza kugira ngo ntiduze dupfe tunezererewe iby'imana yaduhaye cyenda zineza yuko atangwa n'imwe tuzogira mu gihugu ntimwiheburere kuko bajya zo baturemye
Yingingo y'abashinga amateka y'umwe bwa Buraya ijikurikira icegeranyo cishiramwe mpuzamakungu gitagati y'akazi na MUNFDH cyasohotse mu ntango z'indwi kivuga ko ibintu biguma byunyuka mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 nubwo biruko biboneka ko nishaka umuti w'indyane atagikanye gikoreshejwe intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afrika yo hagati azogendera Burundi kuva itariki 8 z'uku kwezi gushika kuri 13 François Roncenifal azobonana n'abategetsi b'igihugu bavugana ku byoto mu Burundi butekana kurusha bukanite ezimbere mundwiza naho bitekanijwe ko Michel Kafando intumwa sanswe yawo ni mu Burundi agaruka Bujumbura Roger uri kaneza Bujumbura ijwi rya America
rakoze cyane Roger uri kaneza hanje naho imikangara irenga 300 muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura itashoboye kubandanya amashuri yisumbuye yaronkejwe kuri no wa gatanu impapuro z'imitsindo n'ikigo cigisha ikigo cashinzwe n'umugira neza turuka mu Sweden ibindi kuri inkuru Evariste Nzikobanya
Abasore n'inkumi bagera ku 370 nibo ba mbere baramuwe kuri uno wa gatanu n'ikigo cyigisha imyuga cyo mu Ruyaga Centre Vocationnaire cyashinzwe mu 2014 n'umunyaswede azwi ku izina rya Peder Wallenberg uwo mugira neza aturuka mu gihugu cya Swede yabwijwe rya Amerika icatumye ashinga ico kigo
Et probablement c'est que dès le centre de vocation c'est fait beaucoup de choses qui sont intéressantes pour
iki kigo twacyumviriye kugira ngo dufashe urwaruka ruve mu ibarabara rwicukira imyuga kugira rushobore kwitunga ndumva ko bitoroshe mu Burundi kubera ubukene igihugu kirimwo ariko no kugerageza abaronkejwe impamyabushobozi certificat mu rurimi rw'igifaransa bigishijwe mu bisata bitatu ubuhinga bwo gukoresha inyabwonko informatique gukinjika hamwe no kubarira niho kubwa UNESFORO yakurikiranye ibyo gukinjika avuga ko uwo mwuga awuzi ashobora kuja kukora
Ego cyane ndabishoboye kandi uko uteka niko umenya n'umwuga cyane
Ngenda kumana Fabrice nawe yize mu gisata cha informatique cyo kimwe no wa mbere avuga ko kwizuba juno munsi azi gukoresha inyabwonko
Informatique gushika no munsi mereye mu ntango iyo nahereye no munsi ndashobora kwibeshaho ku mwuga wa informatique atangorane
Mwigeme Bahati Desiderata Nawe yize mu gisata cyo kubarira kutwiro mu gifaransa ashima ko yigishijwe umwuga ariko afise ikibazo ciye azokura ibikoresho avunira kagohe abatarijukira kwiga umwuga
Ndashobora kubukora ariko kubera ko hariho twarize turamenya ariko ntitwaronse ibikoresho ibikoresho dukoresha kwiga twarize kandi baratwigishije neza kandi turabize tubuze ibikoresho bonye bacitinya vraiment nkuwo nobona jewe no muhanura ko kwiga umwuga umwuga urakiza mu bisanzwe
urongo ico kigo arashima ko kigarongoye cigishije abumva Diomede Bukeneza atanga akunguko kuri bamwe mu bamaze kurangiza ivyigwa by'umwuga
bomeze sanwe dutanga turamaze kubona yuko hariho intambwe nini cyane muri no commune yo kwisunura yo guteza imbere abanyagihugu abene gihugu mu buzima
washinze ikigo centre vocationnaire cyo mu Ruyaga umutama Peder Wallenberg yabwijwe rya Amerika imwe mu migambi ya kazoza yifuza gushikako
je crois que c'est 17 provinces en Burundi n'est-ce pas si ça va être succès avec ça mais ça se crée
twabona kino kigo cashinzwe kigumye gitera imbere nta kizobuza ko dushinga ibindi ibigo bito bito ahandi mu ntumbero yo kwigisha urwaruka ngo mu gukora amamodokari n'ibindi biraboneka ko benshi bicaye muhira ataco bariko barakora bafise ibibazo byo kubaho kuko bataje mu ishuri
un problème social
Muntwaro naho nyene bashima ico gikorwa ciza cyo mugira neza ku mugwa mukuru wa commune Kanyosha y'intara Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya America
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka ubonaho ni wamwenye tubashikirize ikiganiro muri kirukuri mushikirizwa na Benevolence murakoze
Monica muri kirukuri
muri kirukuri
Uri kirukuri.
John.
Kumeko
bajyana.
Apu. Aya masaha.
Oya nawe.
cyane aho zibereye bakazitiro be na gasore ntibose nzira
se gativa za na gasore
eh nge turabe
yera
eh eh nani harakingiye ko gusa
eh ndibaze ko
gaso gasore
aracyase ndiriye taki
ndi chondomu uri he
ndaje
Isawa, wali wama te kujama.
Mwoga ria sindiri.
Kumbeza machi kuli telefoni.
Ashunari gatanga hiki.
Shunari kumugende ni pijira wa.
Umbeka suri nani. Auto wanyama saha. Ndacho wabijira wewe.
Yika. Rika shaku igirisha.
Wenu wana
kufu. Ngwari uje kudufashu rusenga.
Asha. Gaso ndakubyirere
umuhungu
ashikaza cyake mu
eh
mubyire cyo
ubushasuri imwe twahora
tudiro bazikatubyigirako
eh ubu tuvuye kuroba
asha
ibiri ambere tuyifatirira kuri
ibiri ne
ni direct
aduha yabona
eh niyo ufatira fire
je sinza kabi oya
reka gato bintu nkibyo
gaso
ura kumanya ruko tujyana abandi badutanze kuroba nta nibumba dutahana
abandi rero bariko baragakora wabagaye
akazi kubigene kagoye
ntabyatsi
nakaba ari karagafinako
ehe shagasore
mubyire
uratonda ukore batarahashira undi wa mpungu
ni mugende mugakore mwebwe nyimba riba babanye bashatse kunyuma akazi mugabo ntacho nzobaho
sawa
ehe
ndabimenyereye
nyamwigeje ko ntari miri mpeshi urabimenye
ndagaza wanje ko ndagapfubye nigorewe
Ijojo taka jibufuti ubikuye hehe
ngebe ni mugenze mwitekanire mu ndeke jewe nzokwibako
funde yere gasizi nyakanyota twe nawe twi twayotewe
ahubwo bije no mumaga ntuze kandi abanye ubwo baguhaya akazi
mwe twengere basha
yese twenga funde le kakwigisha shanto sukeko
ne nada basha kamwe kamwe tuguke tuguchurira ngo
te banda karonkeba
Ndiye. Ndora data waje ugenduriru. Kakura sosotse.
Ura babarikwa.
Reka fude. Ariko kutatubye ariko byageze gute.
Reka bashareka.
Ayo
ntaboneye siyo.
Siyo.
Turi nkuru.
Numba nagenda shika.
Aho.
Yakigabo cikinyabugo kitwa ndombo. Kire namura. Ugende pakurubi wese.
Umuntu ukuturanda.
Eh? Ngo pakuye sugo.
Kuyo ala madya noke ndake.
Ya, ako ke wishwa.
Reka reka mwabahu. Ayo na hako wisi.
Yavu. Ariko gafuni. Oya nawe. Yewe, mukamo kirago bari baguhaye dufatisha ndo.
Yaje. Ati dogufata ntoka.
Eh.
Ukabashare.
Eh.
Yambwiye. Ngonda ya yotsi minwe misi.
Iminwe misi.
Narahaka kuwe mpaka kuwe.
Awa. Awa.
Narina na se.
Eh.
Ndayona ke ituru sibi.
Sibi.
Nunda birase kabisa.
Eh.
Napa ndatenda omoka. No omoka no kuri kuki.
Ariko ubu bwa mukozi bihiye bwa banyabwo gatuzi.
Rekabash. Ikiwa jero siki.
Aho.
Abanyabwo twari kumwe bobo.
Eh.
Yabahaya akazi. Kuko ni utwaka.
Aho.
Abandi bavomera amashuko.
Tumba.
Nkabona banyitegereza.
Eh.
Harageze ko tuja hamwe twiyamiriza kagaya abanyabugoma maze imisi batwereka
uko n'ukuri
twemeye bakomeye dufata nk'ibikobejo ngaho onye umviriza ntakubisabirako
hemwe umviriza kubura ho hose nagera mu musiganza yee mwakurereza hose yee umviriza ehe bije bitanguriko manura
yee
sasa sabuke buka amazi ehe nani sasa sabuke buka amazi ntasikiri mashini Yes, hey, wewe, kuri byo byuma ngaho. Ubutereka hari ya, hey. Hey. Hey, nansa. Hey, magende zagara hagayaka.
Hey.
Eko.
Hey.
Ase nagarengo agutora nawe.
Hey.
Bitecho.
Sabba?
Okhe bisawo.
Hey. Karwo muziterite.
Nge kuraba ko taga pimwahinguye. Ngiye umuntu akobwake.
Basi.
Hey.
Tuko twagerageza turaje.
Ah, tukavire.
Yego.
Ubona bimeze gute none.
Eh?
Izini hagaze neza.
Ba. Afete akazinye zina ndikaratangura
yego
turindiye ko kontabre na hosuze zimene bakonda hamaje tude mar
none ari se nasanza nagaruka
wapi aracari hariya mu bisagara murazi ko bari bagiye kuzana ibintu bya biestare yego
ariko nokura abantu batebe
oya ngabuganye bambwiye ko batakuzi no munsi
okay
yego natanda hawe ko turakora ibikorwa by'isuku ayibona ko ariko barakora tujya na teste y'imashini tuzipima turabona ko zikora hama murabona ko hari haciye igihe zine stare zitari ko zirakora twagiye hazi zipime
nyine mwasanze zimeze neza
ego ego zose zirakomeye vraiment ntangorane
okay
zikeneye agashofaje matinale hamwe n'amavuta gusa
okay ça c'est bien
ego
John
ego
reka tuna gutwara umwanya wawe ngira mbandanye rero
ariko rero burya hariho ibitaratungana neza kandi nifuza ko byoba mu nzira
reka bashaje bari biki
ibintu by'abakonta y'abakozi ntiratungana
ego sha
ego
ibyo makonta kore twibwana na giti
ego
dayere nawe nyene iri pare ko ashobora gusikino
aha
ari uno munsi cyangwa rero
ah aho c'est bon
gifashitse
ego
tuzaha tu finaliza vraiment
ah okay
mora niye
eko liyo mafika karibu sha
sawa
ndabona na mabidon wazani lakini ni madogo koli
ah niyo naronse basi nitapata wapi ingine mabidon ora
lakini unajua mimi nataka Miko naona niwaambie bajone babugo komsa tupate mabidon za mingi.
Umepata? Wabarosi?
Ah wapi? Siko nakwambia na wainvite ku Facebook. Sasa ina create page. Unaona?
Ah nionyeshe nionyeshe. Kwa juu tukiwashindikiza wambozi kushota maji. Bitaleta fuyo bawemba bataitika.
Siko nakwambia. Angalia, nimeanza kumobilize bajone babugo ku Facebook. Unaona? Na statue nimeshachange tena. Na ya WhatsApp.
Nora nakubali kabisa. Hiyo ni hashtag wa kreye.
Na ikresa hii. Ona nimefanya kesi réfugié rusangien. Olinona.
Bonne idée kabisa.
Ili tu itaincite wale wa jeune wa bugo.
Sana.
Saidia wa refugié.
Ni a bien sana na nje ana changer tout de suite.
Et faut changer.
Tout de suite na changer stati yangu.
Hivi sasa, chaka ni créer na groupe ya WhatsApp. Afu
Amba
vengi. Yee, tuwe venshi.
Nanyo narondira avani ndabatia mu grupe. Na avani ku Facebook bagire jem kwa page hiyo ya grupe.
Ndiyo, okay, hapo sawa. Komsa, tutaturonga vengi. Acha kwanza. Acha kwanza nifanya admin.
Ah, sini boni de poa. Lakini nora, ilfo kwanza tuende tuonane na representante wa barefije Kazuba. Gura haz.
Ah.
tumubwire iyi idee ya kuletea mai ba refugee mukambi. Sindi boni idee.
Nivyo, tunapasha kumwambia. Eh, Nadia, karibu, za siku anje.
Niko sana Nora, reka.
Itu gani wewe? Ika kwanza, ishara.
Nora, acha nibaache niende tuavuga na wewe.
Yo.
Nadia, yambu unabayi?
Yo, yambu shakoli. Sorry shandi muvyumvira vyinshi.
Sawa shakoli, tutaongea.
Sawa.
Eh, sawa tension lakini.
Okay, bye.
Sawa.
Mungu wangu.
Nadia, nini sasa? Ni wiki. Ni wote wewe.
Biko mego ibiza kukusubisa koshingira hano. Kumba bitu vyinshi. Mundi, ndarundi yindi parize cha.
Alice.
Yo mama, konye ni ji waje dikonda buri ndabishira. Uzanye ibindi nawe.
Mvere?
Oya,
eba, shiraho. Nta na kimusiga ndabizanye upfumufata yindi sashe uje ku ruhande.
Ati sashe. Mama
friend.
Eno bije zaje. Itizene amasabuni, dativise,
one.
Eh, awi mafiye.
Ugiye kuba
kugisagara Maria je sibwo yego kazi mama
nahugiye kuba hari ya mukugatumba utegerezwa kuguma ni fraîcheur c'est la fille du patron
eh ariko mama nawe gamat
yego friend
mama ikabasi ntware bike biheze zoza ndaza buri
oya bitware byose bitware byose wangu urabona bishobora guhera sibyo
none biheze tuzosha ntori bi
il faut pas kuvundura n'importe quoi bikononera gapoka oya twara byose
oya mama ehe ni byiza
oya twara
cyangwa bijamba
bigira bayizu gukorera
cyane none nako nujuje
ah
ngo mama byatarisha n'ukuri birasari
ah ishimire hino
oya
tugiye
kugira mariage je nakubariye ngiye
ku kazi bizo wikorera ku mutwe fatisa se ushire ku ruhande bitware byose okay umviriza rero ikindi Alice urabona ko ari gihande rwiye kuba kureye muhira
yego
abakobwa urazi ko muhura na twinshi ndagusabye mwana wanje uze wicunge ha
ndabizi shama
eh
nkuri je ndabizi
ndumara ma ntuzumara amazi mwana
nzokumara ma
s'il te plaît ha nkubu hari ubwana bw'ubuhungu ugiye gutangura gukebaga eh ah na ah mama nita
ika
je dois te le dire
none ga mama bibaza kugenda umwana cyari Alice ndakuze
Alice
ndakuze
uri je uzokumura umwana urabyumva
eh
rero nyabuna akiri iki gitabo
igitabo
yego uze witonde ukisome
tra le courage d'être soi-même et de bien vivre avec les autres
eh Mwze witonde page par page usome iki kizogufasha nukuri
ariko mama nawe gamana
nta mama nawe
none mama ariko adurikira unyumva ko je yahise mama horo mama singira umwana nabikubwiye ndabizi cyo nkora je
ndabizi ariko utegereza kwiyubara eh urabona igihe ugiye mu hariya nti tuzoba tusinzwa ndi hafi yawe
yego mama
epa uze wicunge mwana nje si topi si gabo bungu ubuge gutangura kukubona buce butagura gukebaga ah n'abitwenda ari tubuge gutangura amafaranga
nene mama abahuguzo bwawe bwa mbere duhuye kuri university hose nitwindi rwanda nitwigana
ubu kugiye gukorera amahera ashaho uzoba wakaka
oh eh
ndagusaba zo wicunge ntuzomara amazi yari se fito
oya mama nakubwiye tekana
mbere nuko wabyanse ujya Je nani nashatse kujya kuba kwa muco
mama bicho kibitwara kivukanye kandi nibaze ko caheze sivyo ai problema je kugorana muri famiye kandi giye gukora
amafaranga none hari ico genda sha kwa muco shali
kandi je bintu byamwe na papa byo kuguma mumfata nk'umubebe jewe ibyo sindabikunda kandi sindabishaka ni mundeke nanje ngire experience y'ubuzima
none yo experience y'ubuzima ntushobora kujya kwigira kwa muco Jisi ndavyumva
mama
nawe nta kujya kwipanga
arambye honye narakubiye ko nzubambana na sanga c'est moi confiance mama je suis une grande fille
ari ngiye gusigara mu nzu ya jenye ne gabashe
ne papa ni mutwa muri kumwe ga mama
mujya wewe ubona bangaha kangahe ariko nzokumbura mwana
yo mama ukomburega mama ya
cyari tusize
ega singiye kure mama singiye muri Australia zoza ndasiba muri weekend mama rwacu ko narana heza memoir zoza ndaza rimwe rimwe ze kuraba mu director Nijo mambo yereka kurira mama.
Yari sa gutekera ngo yasaraje. Ntamye numva avuga yuko hava kubitira rusangi.
Yo, none mutubarije sha mama. Ahubwo reka sanduje ndamufuna ze tumucunge.
Sasa Nadia niki mbona unasirika Nadia?
Erika shanoranye n'inzovuye kunyishuza kandi.
Yo, sinambi.
Ngo isomene ntamurisha amahera yose ndamuheraniye. Ngo polisi n'inzoza konsoho.
Maskini.
Nanje nta nurume yafise.
Ngwe, pole sana.
Nzo shanja mwe barabara ntike mayo.
Ah, kuna kusema hivyo Nadia pana.
Ay Mungu wanje. Ehirabo, uyu uko guma ntelefona ndondira kwiki. Ni numero na yonzi.
Mwitave umfe. Itika tu Nadia. Itika.
Halo. Halo Nadia.
Halo.
Uko wae?
Nisao? Mribande tufugani?
Sewa.
Inde?
Nindewe.
Sinda komenye.
Mfamenye.
Oya.
None konjewe na kumenye.
Ba birashika nuko mumbabarire nuko risi ndabamwe
nani 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 bona ndabona naje ni nani ni nani
ni ni papa ndombolo
ndombolo ndombolo hehe
ni ule bosi kwa mundi yaza ku restaurant ndombolo waba mbosi wali huko
alo alo naje
none nora none mu bosi ndombolo Tugani itika tu. Tamishwe kwika no.
Itika. Mkira. Wiki.
Nona ndamke
ya wiki. Ndu mundu wakuda chane ya bashe mchui inkabwe. Mabona kazuza nesu.
Basi mte mopa leo basi.
Ya. Merci.
Tupandisha volume basi ya telefoni. Nandyo kwa mafaya wiki gani.
Kukuna habashe basite kazuza kama nye. Mufunze restaurant.
Wii.
Mufunda bafashe keke short.
Mwamu kwa zenu kuhulisa?
Preke, sasa unaona alivyo tutashowora kufuta kutelefone.
Aha.
Tutashowora kuona na keke pare tubionge.
Sima ndiyo, vitu gani Nadia mwambie eko.
Halo?
Reka n'ubunyene dusubire twashimire mwese bakunzi b'igikino muri kirikuri iyo muva mu Kagera twashimire kubona mwama mwitanga ndimuhengeshanye gutanga intererano ngo mufashe abari mu matati ubureho ni kakanya twasomera zimwe zimwe mu ntererano mwamashikije kugitegeruka ariko rero tubanze tubibutse akabazo twari twabajije
abanyabugo bamwe bamwe bafashe ingingo yo kwima amazi impunzi ariko rero kubona Corina Nora bubahutse gucisha habo ngo baje kuvomera impunzi amazi ubwo ntibahemukiye bene babo babanyabugo mubivuga kwiki
uwa mbere yishuye ku kibazo yitwa Birikimasi akababa ikinyinya mu ntara ya Ruyigi agira ati kuba Corina Nora biyumviye gucisha habo ngo baje kuvomera amazi impunzi z'abanyarusangi ntibahemukiye bene wabo babanyabugo kuko batahuye nyabuna igituma bagwaye ko bitumwa no kunywa amazi mabi ati no basaba kumvisha n'abandi bajene kumva ico cyumviro nkagira ko mpandura n'abandi rero kwicyo udashaka ko bakugirira utokigirira abandi
ubundi yagize icyo shikiriza ni Abel itangishaka mu Ruyigi agira ati ico cyumviro cyanora na Corinne cyiza cyane kuko bobo barabonye ko umunyarusangi afise umubiri nk'uwabo kandi bategerezwa kubahwa nk'ikiremwa cy'Imana
reka ubunaho rero mfasumira akabazo ku gice mwereje gukurikira
kubona Corinne Nora bariko barashaka kwegeranya urundi rwaruka rw'abanyabugo ngo baje kuvomera amazi mu nzu z'abanyarusangi kubwanye umuntu adakora igikorwa cyabo cyangwa icy'abajeje intwaro gusa ubwo bene gihugu basanzwe ibibazo nk'ibyo birabereke
mubandanye rero mutwandikira murungike interano zanyu kuri za nimero muje maze kumenyera izo 25 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 cyane naho kuri 31 ubusa 9 ijana na gatatu reka turangize tubibutsa ku gicagire cy'amajana 5 na 3 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze reka duhane isango ubutaha
cyari igikino muri kirukuri muzokoma mwikurikira kuri radio z'i America misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino muzikorwa na Benevolence
aho ni naho duhebeje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turabashimiye cyane mu mwese mwaduteza amatwi tubibutse ko kuri internet ariho turi site yacu mushobora kuronka kwa makuru n'ibiganiro ni radio yacu voa@com kuvuga wezi tatu radio yacu voa@com kuri site ya Twitter na Facebook niho turi naho nyene adresse ni radio yacu voa mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye.